Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze b'ijwi rya Amerika, ni ikaze mu makuru yo muri kano gatondo mbwiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Turahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tuyahereye mu yavugwa muri Afrika. Umukuru w'umuhari w'iterabwoba Al-Shabab muri Somalia ariko ahamagarira ibitero ku nyungu z'Abanyamerika n'Abafaransa muri Djibouti. N'imbere y'uko hatunganywa amatora y'umukuru w'igihugu muri icyo gihugu cyo mu ihembe rya Afrika, mu butumwa yashikirije mu majwi, Ahmed Omar Abu Ubaida yagiriza abategetsi ba Djibouti kuba barahinduye igihugu cyabo kiba ikambi ya gisirikare. Ayi ntambara zose ku bayisilamu muri Afrika y'ubuseruko ariho zitegurirwa. Abu Ubaida yahamagariye urwaruka rwo muri Djibouti gukora ibitero by'ubwihebyi no kwitangira igihugu cyabo kugira birukane Abafaransa n'Abanyamerika. Urwego rwa gisirikare cya Amerika muri Afrika, AFRICOM, rusanzwe rufise ikambi muri Djibouti, rwaragize icyo ruvuga kuri ibyo byashyikirijwe n'umukuru wa Al-Shabab. Umuvugizi warwo Colonel Christopher Carnes yabwijwe rya Amerika ko igisirikare cya Amerika muri Afrika kidafata minenerwe ibyashikirijwe n'uwo mutegetsi wa Al-Shabab ko cyama kigavye. Leta ya Sudani hamwe n'imihari y'abarobere ikorera mu misozi yo mu manuko ya Nuba ejo ku munsi w'Imana barasinyiraniye urwandiko mfatakibanza ruzotanga inzira ku masezerano y'amahoro mu guha ubwigenge bwo gusenga kuri bose no gutandukanya idini na leta. Ugutera imikono kuri urwo rwandiko ni intambwe ikomeye mu twigoro two kugabura ubutegetsi muri leta irongowe na General Abdel Fattah al-Burhan n'imihari yitwaje ibirwanisho mu gihugu. Sudani yarasinyiraniye amasezerano y'amahoro n'imigwi itari mike irimwo iyo mu ntara ya Darfur mu burengero, ariko umuhari ukomeye wa SPLMN urongowe na Abdelaziz Al-Hilu ntiwafatanije n'iyindi mihari muri ayo masezerano kuko wasaba ko Sudani banza kuvavanura n'intwaro ishingiye ku idini rya Kiisilamu ikisunga demokarasi. Abantu barurwa mu macumi gushika ejo ku munsi w'Imana ntibari bwamenyekane aho bari inyuma y'igitero cy'abashingiye ku idini rya Kiisilamu cyabaye mu gisagara cya Palma kiri mu buraruko bwa Mozambique. Abo barwanyi batangwe gutera icyo gisagara gifise gaze nyinshi mu ntara ya Cabo Delgado ku munsi wa gatatu, aho abakozi hafi majana abiri barimo abanyamahanga bakurwa mu ihoteli bari bahungiyemo. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ryavuze ko abo barwanyi barashe abasivile mu mazu yabo no mu mabarabara badatoranya. Leta ya Mozambique kuva ku gatanu ntiratanga inkuru y'imvaho kuri icyo gitero.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu urubuga rwa Facebook ya perezida wa Venezuela Nicolas Maduro rwarahagaritswe iby'imfatakibanza. Umuvugizi wa sosiyete ya Facebook yatangaje aya makuru avuga ko ari ingingo yafashwe bivuye kuri video irimwo amakuru ashobora kuyovya abanyagihugu mu byo kurwanya COVID-19 uwo mutegetsi yashize ku rubuga rwiwe. Iyo video Facebook yashingiye ko mu gufatira ingingo Maduro irimo igisa nko kwamamaza ikinyobwa cyitwa Calvatire. Abayikoze bavuga ko unyoye icyo kinyobwa gikozwe mu byatsi COVID-19 itamufata. Perezida Maduro yari yanditse avuga ko ari kinyobwa ukinyoye akira corona kandi atangaruka bimutera. Umuvugizi wa sosiyete Facebook yabwiye abamenyeshamakuru ko bashingiye ku bivugwa n'ishami rya ONU ryita ku magara y'abantu OMS ko atamuti wa COVID-19 uraboneka. Amakuru ya Maduro gutyo agafatwa nk'ibihuha bishobora kuyobya abanyagihugu n'urugamba rwo kurwanya icyo kiza.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaweje kudushikiriza yose ni utsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com. Nchuti wakunzi nongere ndabashimire komandanya kumva ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inchuti ya bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo. U Rwanda rwaraye rusubiye gutunganya amasengesho yo gusabira igihugu yari yarahagaritswe bivuye ku kiza cya COVID-19 n'amasengesho yabaye atabayobozi bayarimo kiretse umukuru w'u Rwanda yatanze ubutumwa muza kumva handi hato abigishije batanze inyigisho zishimikiye ahanini kuko ntabayobozi beza babwirizwa kwitwara mu bihe by'ibyago.
Ikintu cya mbere umuyobozi wese azabona iyo abantu bagize ibibazo basanga umuyobozi, iyo abantu bagize ibibazo bashaka kumva umuyobozi. Vugana n'abantu bahikize babwira uko ibintu bigenda, babwira uko utekereza, kuba hikize.
Uyu ni Antoine Rutayisire ari mu batanze inyigisho masengesho yo gusabira u Rwanda ejo ku munsi wa Mungu hakurya mu Burundi. Mu Rwanda naho abeshejweho n'akazi ko kuroba bafise impungenge nyinshi zo kwandurikiza cha COVID-19 byoroshe navyo twabateguriye muri ano makuru mugiye gushikirizwa na Joe Diane ni nahazwe musanga ikazi. Nongere ndabahikaze mu gihugu cy'u Rwanda amasengesho yo gusabira igihugu yarasanzwe aba mu ntango z'umwaka k'umwaka utashe yari yarahagaritswe kwerekiza cha COVID-19 yaraye asubiriye kuba n'amasengesho yabaye biciye muri radio na television by'igihugu nta muyobozi n'umwe yayitabiriye uretse president w'u Rwanda Paul Kagame n'indongozi z'amadini zashikirije ibisabisho bitandukanye. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda.
Inshuro ya masengesho yabaye mu buryo budasanzwe kuko atahuje imbaga y'abayobozi nk'uko byari bisanzwe bikorwa mu myaka itambutse. Byari bimaze kuba kamenyero ko buri ntangiriro z'umwaka haba amasengesho yo gushima Imana, amasengesho akaba inshuro imwe buri mwaka. N'amasengesho yajyaga yitabirwa n'abayobozi bakuru b'igihugu n'abagize amatorero anyuranye bose bagahurira hamwe mu mujyi wa Kigali bagashima Imana ku byiza ibayagejeje ku gihugu bakayigezaho ibyo bifuza kugeraho mu gihe kizaza. Kuri iyi nshuro icyorezo cya COVID-19 cyatumye amasengesho ataba mu ntangiriro z'uyu mwaka uko byari bisanzwe, akaba yabaye mu buryo butari bumenyerewe kuko bayakurikiranye bifashishije radio na televiziyo by'igihugu. Usibye abari bayoboye aya masengesho abigishije ijambo ry'Imana ndetse n'umukuru w'igihugu watanze ubutumwa, nta bandi bantu bagaragaye kuri televiziyo bitabiriye aya masengesho. Mu butumwa Perezida Paul Kagame yagejeje ku Banyarwanda binyuze kuri televiziyo y'igihugu yavuze ko nubwo icyorezo cya COVID-19 cyahagaritse ibintu byinshi ariko yishimira ko umuco wo gushima Imana no gusengera igihugu gikomeje. Perezida Kagame mu ijambo yavuze mu rurimi rw'Icyongereza yavuze ko hari byinshi byo gushima Imana, agaruka mu buryo abanyarwanda ndetse n'abayobozi bakomeje kwirinda ingaruka zikomeye zatewe na COVID-19. Perezida Kagame asobanura ko nk'igihugu bishimira inkingo zabonetse zizafasha gusohoka muri ibi bihe byatewe na COVID-19, abanyarwanda bakongera kubaka ubukungu bw'igihugu. Mukuru w'u Rwanda yavuze ko guhura nk'abayobozi ari umwanya mwiza wo gutekereza ku nshingano zabo no kongera imbaraga mu gukorera abanyarwanda.
Nk'abayobozi rero guhura dutya ni umwanya mwiza wo gutekereza ku nshingano zacu no kongera imbaraga, ubushake n'uburyo bwo gukomeza gukorera abanyarwanda. Ntabashidikanya ko icyo cyorezo cyagize ingaruka zikomeye ku banyarwanda, cyane cyane basanga mu intege nke. Ibyo dukora byose rero tugomba kubikora tuzirikana buri gihe ko tubikorera abo dushinzwe. Nta gushidikanya ko iri sengesho ry'uyu munsi ritwongerera imbaraga n'ubushake byo gukorera hamwe kugira ngo tugeze igihugu cyacu ku rwego twifuza.
Pastor Antoine Rutayisire umenyerewe kwigisha muri aya materaniro nawe yagarutse ku nyigisho yakuye muri Bibiliya zivuga ku myitwarire y'abayobozi mu gihe cy'ibibazo. Pastor Rutayisire yifashishije ingero za bamwe mu bayobozi bamwe bavugwa muri Bibiliya yasobanuye uko umuyobozi akwiye kwitwara mu gihe cy'ikibazo.
Ikintu cya mbere umuyobozi wese azabona iyo abantu bagize ibibazo basanga umuyobozi, iyo abantu bagize ibibazo bashaka kumva umuyobozi vugana naba bahikize babwira uko ibintu bigenda babwira uko utekereza kuba hikize cyane cyane iyo uri umuntu usenga ufite imana ikibazo dufite nuko iyo wishingikirije kubyawe ukishingikiriza ku mbaraga zawe ukishingikiriza ku bwenge bwawe rimwe na rimwe ubura ibisubizo ariko iyo uzi ku imana ihari uravuga ngo nubwo ntarimo kubona igisubizo cy'imana ariko nzi neza yuko imana iri buzane igisubizo ikintu cya mbere umuyobozi wese agomba kwiga ni ugutuza ugatuza mu bibazo bije ugatuza intambara zije ugatuza ibibazo bigukubye
aya masengesho yarasanzwe aba mu ntangiriro za buri mwaka ayo uyu mwaka rya akaba atarabashije kuba kubera ubukana bwa COVID-19 bwari mu gihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta Kaboyi urakenuye tukivuga ivya COVID-19 mu karere k'ibiyaga bigari abarovyi barobera ku myeha ya Nyanza Lake na mvugo mu ntara ya Makamba mu manuko gu Burundi bavuga ko bigoye kwirindikiza cha COVID-19 bivuye ku gato bubari buto baroberamwo kandi bagategerezwa kwegerana inkuru ijwi ry'Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomego na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
nkuko bivugwa n'umwe mu barongoye abarovyi kumweha wa Nyanza Lake komine Nyanza Lake ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi barazi kwico kiza gikaze kandi cica kandi ko bigishijwe uburyo bwo kucikingira abo barovyi bavuga ko ikibazo bagira nkuko babandanya bivuga nuwo mukuru w'abarovyi kuri uwo mweha nuko bakaraba amazi iyo mu kiyaga Tanganyika ayo nayo akaba cyafuye
ukuri imigwa ijaye na corona nukwikingira corona kuri no plage nk'abarovyi twamuneza kuko twaranatomboye turagira n'abaganga baje kudushigikira kugira badufashe kugira twikingire cyo kid bo badufasha ko chloro namazi mugaba amazi naho kibazo tufite ku mazi niko watamazi meza ariho tuvoma Tanganyika nayo ifite ubucafu ego hamavu icyo abarovyi uko tubahanura misi yose bavuye mu mazi hajya bageze mu gatondo imbere yo gukora ikintu cyacu cyose bamaza gukaraba amazi arimo chloro
uwo murovyi abandanya amenyesha ko ishirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo y'igifaransa yabaronkeje abaganga baba mahafi bakaza barapima ubushuhe uwo biketse bagaca bamutwara kumupima COVID-19 mu bituro vyategekanijwe n'ubushikiranganji buraba ivy'amagara y'abantu mu Burundi
ukuntu kwigwana ngaha daye twaragize ni bakwe turaronka abaganga barungishwe na OMS sandukorana ngaha misi yose na baganga bane misi yose bamangaha misi yose amose numwe bategera basikangaha badufasha misi yose kumanuro ari cyo banyagihugu abarovye bibagiye bakababwiye ati mwibagiye kuvuga yuko umurovye avuye mu mazi arakaraba haje gukaraba akamupima ubushuhe bampimye ubushuhe basafise ubushuhe burenze ngo nyene hashaza intervention rapide cyumutwara babasanzwe bapimira corona na Ebola ego
kumweha urahitwa mu mvugo muri komine Nyanza Lake nyene naho nyene baremeza ko bakaraba iyo bavuye kuroba mu gatondo ariko ko ikibazo bafise ari cyo gushobora kwambara agafukamunwa bariko bararoba canke gushobora guhana imetero hagati y'umurovyi n'uwundi kandi ubwato busanzwe ari buto ku bantu 12 baje gutera urusenga
ntibitworohera nyene ni hamwe hamategeko nyene nando ntibitworohera kubera gufata ingafe gufata urusenga umuntu agwana n'urusenga n'agafukamunwa ku munwa usanga bitatworohera turabitahura nyene turabitahura nubwo usanga bishika kandi yego no gushira ingufu hamwe nyene tukaraba nahandi ho mugabo nako bimbona uko byokunda kuko usanga tuguma twegerana kandi numva bavuga ngo iyo mwegeranye naho usanga nubundi ushobora kwanduza mugenza aho cangwa akakwanduza usanga nyene mugabo ntibiba byoroshe
bamwe mu bakoresha babo barovye bavuga ko atakibazo bogira cyo kugurira abakozi babo dupfukamunwa ariko bakavuga ko bigoye ku murovye yogoma kambaye kuko gashobora gutoteshwa n'amazi kiyaga mu gihe cy'imifunda cyane kagatoteshwa n'urume ruvuye ku mbeho mu gihe cy'urukerera ubona ko abarovye barara mu kiyaga bariko bararoba Gaspar Nzisabira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi abona ko icyo kibazo cyo kwirinda COVID-19 kigoye kuri abo barovyi, agasaba abakoresha b'abarovyi gupimisha abarovyi kenshi kugira ngo bashobore kuguma barikanuye n'ikirandagate mu bakozi batarabimenya.
Raba uwo mwanya utegezwa kuba hagati y'umukozi n'uhundi nta metri ishoboka. Urumva ahi wacu ntiturashika ku ngingo yuko boca bahagarika akazi. Mugabo jewe nahanuye ko muri ico gihe boheza bakabapimisha kenshi. Mushobora kumvikana ro kwa muganga bakaza barabapima yo COVID kenshi kugira ishitse buno nyene bahagarike canke barabiyindi ngingo bafashe bafata. Nuko ama rero uri kanuye by'abarovyi byo biranagohe izi maske ziroye kwa amazi ndizimeze kimwe zose hari zoca zikugora guhema.
Gaspar Nzisabira rongoye ishyirahamwe ry'abarovyi mu Burundi avuga ko iryo shyirahamwe yishinze kuza rirahimiriza abakoresha mu buzi butandukanye kuguma amaso mu bihe by'iki kiza, bongere bafata ingingo zose zofasha gukingira abakozi babo ico kiza.
Desire Hatungimana urakoze kudusomira ino nkuru ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu gihugu c'u Burundi. Tuve mu Burundi duce twerekeza muri Uganda aho president w'ico gihugu Yoweri Kaguta Museveni na madame wiwe Jeannette Museveni kwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye biteje urucanco rwa COVID-19. Mu ntango z'uku kwezi muravyibuka niho ibikorwa byo gukingira abanyagihugu ba Uganda vyatanguye, ariko president Museveni ntiyashotse acandarwa. Ico gihe yasiguye ko atari bwahite mu rucanco azokwiteza ubwo yiteje na madame wiwe n'urwa AstraZeneca rukomeje kwinubirwa n'abatari bake. Ibindi na mugenzi wacu Ignatius Bahizi ari Kampala muri Uganda.
Yambaye imyenda y'igisirikare, President Museveni ari kumwe n'umufasha we Jeannette Museveni batewe inshinge z'urukingo rwa COVID-19 zakozwe n'ikigo AstraZeneca. Baruheriwe ku ngoro ya Perezida Irina Kasero mu mujyi wa Kampala, umurwa mukuru wa Uganda. Minisiteri y'ubuzima muri Uganda yatangiye gukingira abaturage ku kwezi gutangira nyuma yaho babonye inkingo zikabakaba miliyoni zatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Nyamara bitandukanye no mu bindi bihugu aho abakuru babyo bagiye gufata izo nkingo bwa mbere kugira ngo babere urugero abaturage, kubera ko hari amakuru menshi yagiye ahererekanywa ku mbuga mpuzamahanga anenga izo nkingo bigatuma bamwe batazigirira icyizere. Perezida Museveni we ntabwo yabimburiye abaturage be.
I have not yet been vaccinated, nor has Janet. This is because we wanted to start with the...
Ati nje numfasha wanje Janet ntabwo twari twikingiza kuko twashatse abantu bari kwisonga mu rugamba rwo kugwanya COVID-19 nk'abaganga bavura abarwayi mu mavuriro bashobora kwandura igihe cyari cyo cyose ngo babanze gufata urwo rukingo. Icyo nicyo cya mbere. Inimpamvu nari nakingirwa nuko kenshi nje nkunda kwiyengesera cyane, ubwo rero nje nkaba mfite uburinzi buhagije kandi ndacyagerageza kumenya urukingo nakoresha urwari rwo, kuko hari inkingo zikorerwa mu Bushinwa, izikorwa na kaminuza ya Oxford, zikorerwa mu Buhinde, hari n'iziva mu Burusiya. Ubwo rero sindamenya urwo nzakoresha urwari rwo, ariko natwe hano turimo gukora urukingo rwacu. Nubwo rushobora kuzasohoka rutinze, rushobora no kuzaruta zimwe mu ziriho ubu ngubu rukazadufasha mu bihe biri imbere.
But it will come also, maybe it will be used in the...
Amaze gufata urwo rukingo, Perezida Museveni yasabye abaturage bose kwitabira ibikorwa byo kwikingiza icyorezo cya COVID-19. Mu cyumweru gishize umuhungu wa Perezida Museveni Generali Muhoozi Kainerugaba yarikingije abimburira abasirikare bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu gufata urwo rukingo. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Minisitiri w'Ubuzima muri Uganda Dr. Jane Ruth Acheng yavuze ko Leta iri hafi kwakira izindi nkingo kugira ngo batangire no gukingira abaturage muri rusange, dore ko izi nkingo za mbere zari zigenewe abakozi b'inzego z'ubuzima n'abandi bo mu nzego zihariye nk'abasirikare, abarimu, abanyamakuru n'abandi. Minisitiri yongeyeho ko bagiye kwemerera n'ibigo byigenga bishaka gukingira abakozi babyo kuzana inkingo mu gihugu. Anavuga ko Ubushinwa bwahaye igihugu inkingo zigera ku 300,000, ariko ko bategereje ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima kubanza kuzisuzuma mbere y'uko bazakira. Ati Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu yasabwe n'amashyirahamwe yigenga kugira ngo yinjize mu gihugu inkingo zo gukingira abakozi bayo ndetse n'abaturage muri rusange. Hazemererwa inkingo zizaba zasuzumwe kandi zikemezwa n'umuryango ushinzwe amagara y'abantu ku isi, kandi izo nkingo zizanyura mu kigo cya Leta gishinzwe imiti mu gihugu. Tunibutsa ayo mashyirahamwe ko izo nkingo agiye kuzazana mu gihugu arizo kuzaha abantu ku buntu ntabwo zizaba arizo kugurwa
but only for use within the organization.
Hagataho umukuru w'ikigo gishinzwe kurwanya indwara za virusi mu gihugu Pontiano Karebu yatangaje ko mu gihugu hamaze kubonekamo COVID y'ubundi bwoko busa nk'ubwabonetse muri Afrika y'Epfo. Ntibiramenyekana niba uru rukingo rurinda barufashe ubwoko bwose bwa virusi ya corona. Abantu iki cyorezo mu gihugu basaga gato 40,000 kandi abenshi baravuye barakira abandi 354 bo barapfuye kandi hafi 50,000 nibo bamaze gukingirwa ukurikije ministeri ishinzwe amagara y'abantu. Hashize icyumweru kimwe Uganda yujuje umwaka kuva umurwayi wa mbere wanduye COVID-19 agaragaye mu gihugu. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Baramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni wa mwanya twashikiriza amakuru avugwa mu gisata cha sport. Turahera mu gihugu cy'u Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda kuri uyu wa kabiri izakina n'ikipe y'igihugu ya Kameruni mu mukino w'umunsi wa gatandatu ari nawo usoza amajonjora mu matsinda mu guhatanira uburenganzira bwo kuzakina igikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha. Uyu mukino uzabera mu mujyi wa Douala guhera saa 3 z'ijoro ku isaha y'i Kigali. Mu itsinda rya gatandatu u Rwanda ruherereyemo, Amavubi ayobowe n'umutoza Mashami Vincent arasabwa gutsinda Kameruni byanze bikunze, nubwo ibyo bidahagije ngo itike yo kuzajya muri Kan iboneke. Ikipe ya Cape Verde iramutse itsindiye Mozambique i Maputo mu mukino uzabera ku saha imwe n'uwa Kameruni n'u Rwanda, iyo ntsinzi y'Amavubi yahita ibimfabusa, nubwo nayo gukomeza kwivugisha amatama yombi ari nk'inzozi. Muri iri tsinda, nyuma y'umunsi wa gatanu w'imikino, ikipe ya mbere ni Kameruni ifite amanota 10. Ku mwanya wa kabiri hari Cape Verde ifite amanota 7, u Rwanda ni urwa gatatu n'amanota 5, naho Mozambique ikaza ku mwanya wa kane n'amanota 4. Mu mukino wo gusiganwa ku magare, hasigaye ukwezi kumwe n'iminsi 5 kugira ngo isiganwa mpuzamahanga Tour du Rwanda ritangire. Iri siganwa ryagombaga kuba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, ryimuriwe mu ngiriro y'ukwezi kwa gatanu kubera ubukana bw'icyorezo cya virusi ya corona. Muri iri siganwa rizaba riteguwe ku nshuro ya gatatu kuva rizamuwe rikagera ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe. Amakipe yo hirya no hino ku isi arimo aragenda yemeza ko azaseruka. Mu makipe yitezwe muri Tour du Rwanda harimo ikipe y'igihugu ya Eritrea izwiho kugira abakinnyi bakaraha butaka. Ku ruhande rw'u Rwanda, amakipe atatu azahagararira igihugu nayo akomeje kwitegura. Abakinnyi b'ikipe y'igihugu Team Rwanda ndetse n'aba Benediction y'i Rubavu bamaze iminsi mu mwiherero. Ikipe ya Skol Adrien Cycling Academy nayo ngo iriteguye, ndetse ngo isiganwa Tour du Rwanda rirabatindiye ngo bigaragaze, nkuko bisobanurwa n'umutoza wayo Adrien Niyonshuti.
Saka twiteguye neza mukuri muri rusange, ibikoresho biri tayari, ibintu byose turabifite, ikintu kibura tegereje n'umunsi wa nyuma wa Tour du Rwanda, kandi umva ari ibyumweru bike bisigaye. Abana bariteguye bihagije, nanjye nariteguye, hasigaye ni ukujya mu kibuga tugakina. Nubwo ituru igoye kubera ibibazo bya COVID-19, ariko ntekereza ari n'amahirwe menshi yuko dushobora kwitwara neza nk'abakinnyi bo muri Saka ndetse n'abakinnyi ba Equipe Nationale. By'umwihariko kuri ekipe zizaba zihagarariye u Rwanda, ntekereza ko ari amahirwe yo kuba twatwara Tour du Rwanda ya 2.1.
Isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda rifite amateka maremare. Mu myaka za 90 iri siganwa ryagiye rigaragaramo bakabuhariwe mu kunyonga igare barimo Ferdinand Sebera, Emmanuel Turatsinze, Celestin Ngengoma, Omar Masumbuko, Faustin Marabanyi n'abandi. Icyo gihe kandi n'abakinnyi bakomoka mu bihugu bikikije u Rwanda baraserukaga ari nabwo higeze kwamamara abakinnyi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aribo Kimoto Serenge na Hamisi Mobange. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, isiganwa Tour du Rwanda ryarasubukuwe, umukinnyi Aburahamu Ruhumuriza akaba ari wakunze kwegukana imidende kugeza ubwo iri siganwa ryazamuwe rigashyirwa ku rwego rwa kabiri n'ibice bibiri mu mwaka w'2009. Kuva icyo gihe abanyamahanga bakomeje kujya bivuga ibigwi ariko n'abakinnyi b'abanyarwanda baza gukanguka. Valence Ndayisenga yatwaye Tour du Rwanda inshuro ebyiri ndetse n'abagenzi be Jean Bosco Nsengimana, Joseph Areruya na Samuel Mugisha baritwaye inshuro imwe. Guhera mu mwaka w'2019 ubwo Tour du Rwanda yazamukaga ikagera kuri kabiri n'igice kimwe, nta mukinnyi w'umunyarwanda urakandiraho. Gusa Moise Mugisha yatahanye umwanya wa kabiri muri Tour du Rwanda y'umwaka ushize, yegukanywe na Nathanael Tesfazion, umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Eritrea. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda urakenewe mu gihugu cy'u Burundi naho amahirwe y'ico gihugu yo kuja mu nkino za Afrika mu mpira w'amaguru mu mwaka uza muri Cameroon yaragabanutse. Ni nyuma yaho u Burundi bunganirije na Centrafrique mu rukino rwo kurondera imirwi izo kwitabira iyo mikino. Mugenzi wacu Désiré Hatungimana atwibutse ko uwo mukino kwa gatanu wagenze.
Urukino rwo kuri no wa gatanu ntigwagenze nk'uko abarundi benshi baravyiteze kuko bashaka intsinzi hasi hejuru kugira bashobore kwizera kuzosubira mu gikombe cya Afrika ubugira kabiri bikurikiranya. Umugwi wa Centrafrique niwe watanguye kwinjiza igitsindo cyatsinzwe na Louis Mafuta ku minota 40 w'urukino. Uwo mukenyi asanzwe akina mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Suisse mu mugwi wa Xamax. Iyo migwi uko ari ibiri ikaba yagiye kuruhuka ari igitsindo kimwe cya Centrafrique ku busa bw'u Burundi. Mu gice cya kabiri cy'urukino uwo mukenyi nyene niwe yatsinze igitsindo cya kabiri ku minota 53. Abakunzi b'intamba mu rugamba baca babona ko ibintu birangiye, ariko abakenyi bobo ntibahevye kuko ku minota 59 kizigenza uwo mugwi w'u Burundi Saidi Ntibazonkiza yahaye icyizere bagenzi we mu gutsinda igitsindo cya mbere cy'u Burundi. Ku minota 80 Nduwarugira Christophe yatsinze igitsindo cya kabiri, icyizere cy'intamba mu rugamba gica kirasubira kuboneka. Abakunzi b'intamba mu rugamba bari bishikiye aho ku kibuga citiriwe Intwari naho u Burundi butatsinze bashimye ukuntu abakinnyi bavyifashemwo gushika bagomboye itsindo bibiri bari bamaze gutsindwa.
Icya mbere kwanza je ndumurundi kazi manyoherwa mu gihe cyose u Burundi bukinye rero je ndaryohewe uko vyagenze gose kuko twamaze gukubitwa bibiri ku busa none twamaze gukubitwa bibiri ku busa abakihungu bacu bayerekanye vraiment ko bariko bagwanira igihugu byanjohe ndaryohewe ako twari kuvaho bibiri ku busa mugabo bibiri ku bibiri n'ukuri avec un point numva mengo ndi soulage hama imana yamituri imbere tubandaye twisaba turabe ko Imana yo dushikana kuri rya hango twama twisaba. Dushaka kujya Kamerune tuzorwana mpaka.
Ndabyakiye neza cyane gose nubwo ntatahanye atatu mugabo rimwe ntahanye. Ndashimye gose kuri abimpaye amandi mayigwe yo gukina kandi bimpaye ingufu zo gukina cyane. Aho nzohura na Maroki.
Ego urukino mu cyamakena wakiye neza biduhaye ingufu n'ingoga zuko nishwagenda hariya muri Maroke nako ya manota tuzuyatahana asigaye abura kugira turonke qualification yo kujya muri kane.
Urukino rurangiye abakinnyi n'umumenyereza wabo Jimmy Ndayizeye bace bihuta gufata indege ibajani Maroke abazokina urukino rwa nyuma rwo kurondera iyo tikizoshikana imigwi serukira bihugu muri Cameroon ari naco gituma atacyo bashoboye kubwira abamenyesha makuru. Kubona rero Burundi na Centrafrique binganya byaciye bituma Maroc iza gutana mu mitwe na Mauritania kuri no wa gatanu ironka uburenganzira bwo kuja mu gikombe cya Afrika naho yotsinda inkino zibiri zisigaye. Naho Burundi buzogendera Maroc yoyo yamaze kuronka uburenganzira bwo kuja mu gikombe cya Afrika n'urukino rugoye cyane. Burundi rero kubona bwatakaje amahirwe yo gutsinda Centrafrique byatumye ibiharuro bigora cyane. Kugira Burundi buzoje muri Cameroon nuko Maroc yotsinda Mauritania hanyuma hagati ya Centrafrique na Mauritania mu kino kwa gatatu naho nyene iyo mwegwi ikanganya ariko Burundi bukaronka nibura inota rimwe muri Maroc. Nakazi katoroshe na gatoya kuko mateka y'umupira w'amaguru mu Burundi nta mugwi w'u Burundi urigera utsindira ibihugu by'abarabu biri mu bararuko vya Afrika iwabo. Kugeza ubu Maroke niyo ya mbere amanota 10, Mauritania ya kabiri amanota 5 ikanganya n'u Burundi, Centrafrique ikaza mu kibanza cya nyuma n'amanota 4. Désiré Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana kutwibutsa ingene umukino wa ekipe ntamba mu rugamba y'u Burundi na Centrafrique rwagenze ku munsi wa gatanu uko ino mikino izobandanya tuzoza turabibwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Akandi ngo hariyo duce dusozira makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro mwari kumwe na Joe Diana ni nahazwe Fasil Gebehu niwe yegeranije amajwi n'ibiganiro twari tubafitiye. Twembi tubikibanuye tubifuriza kwandanya murani ngo mu byo murimo byose